Abakunzi b'ijwi rya Amerika barishikiye muri iyo site ya Matyazo yegeranirijwemo imiryango irenga igihumbi yahuye n'ikiza c'iduga ry'amazi ya Tanganyika bibonera uburyo abo banyagihugu babayeho mu buzima butoroshe nk'uko babibiganiye. Ibibazo by'aho baba, kutagira aho baryama heza, kurara mu mahema igikonyozi bakabyuka cabishe, mbere naho baryamye hatose kuko baryama hasi biri mu bibangamiye ubuzima bwabo. Ibindi bibazo bafise nk'uko babisigura ni ibura ry'amazi, kubura ibifungurwa imyambaro ndetse no kutaronka uburyo bwo kwivuza mu gihe babukeneye n'ibindi bitandukanye umuntu akenera buri munsi. Abo banyagihugu bavuga ko ubuzima babayemo muri iki gihe butabaye icizere kuko basigaye birirwa bicaye barindiriye imfashanyo bahabwa kandi bahora bitunze n'imiryango yabo. Abaganiriye n'abakunzi bacu uku niko babisigura.
Dukora ubuzi butandukanye hariya mu gatumburo no twararima nk'ubu twatwi ko turarima akantu nakamwe kashobora kudufasha tegera utwo baduhaye umuntu tubuze duca turaruka
ku nzara y'ibiribwa. Kubona ufise umuryango uhembwe ibiro 10 by'umuceri ubijye ukwezi ni kibazo. Biharage batuzaniye utaguza amakara y'ibihumbi 4 badasi wose uteke no gusha ntibisha
umwana nawe yavoma ibidimwe 500 je nkoresha amazi 200 ku munsi uco harura ukwezi guhera nkoresheje amazi nkanaguta.
Aba banyagihugu bavuga ko no muri ayo mahema bahawe yo kubamwo bigoye kuronka aho baryama kuko hari igihe usanga ihema rimwe rikoraniyemo abantu bagize imiryango 3. Ibyo bakabona ko ari ikibazo gikomeye ku magara yabo.
Abana bane tugaca turyama ku kirago kimwe, umva abana babanje baryama bacurane nanjye nkacuryama n'umugabo turabarugo.
Umva hari n'abagiye bahana indaro babuze ingere baryama baryamye ngahahandi bagaca basaba indaro ugasanga iryo hema ni ritoya ugasanga arimo nk'imiryango nk'itatu. Urumva rero si byiza na gato urumva n'ingwara dushaka kugwirirana.
Uyu munyagihugu twaganiriye ashimira leta ku kigoro yari yagize ikabakura mu kaga k'amazi yari yabateye, ariko agasaba ko ubuzima barimwo bwo kurikiranwa mu gihe ca vuba bagafashwa.
Turashima leta uburyo yatwumvi ikatwitaho mugabo n'ukuri ibintu byarenze inkombe. Natwege benshi mu gatumba urabona uburyo twirukanka bamwe yabumwe twari abarovyi twari dufise twajya mu mazi urumva mu mazi wiriweyo ntiwabihumbi 40 ingahe ku munsi ngabo ngadusigaye twirirwa turangamira kabisa turaba hariye ku buryo amazu yubatswe.
Ikindi uyu mugabo ashikiriza nuko we n'umuryango wiwe batararonka aho baba mu ihema. Avuga ko umukenyezi wiwe yageze ahabyara akabyarira hanze atanagahema afise ko kubamwo. Avuga ko bitoroshe kuba muri ubwo buzima.
Nka jewe ngoma kukwiza amezi abiri sindaronka inzu. Umugore yabyariye ngaha yabyariye aho hanze. Ayibona yari barutse tujyama aho hanze. Ni ukuri mwebwe mutushikire imbere n'umugire ahubwo tupfume dutese kamugabo tumaze kuronka tumaze kukwirwa twese tumaze kuronka tudaturashira umuntu.
Ikindi abo banyagihugu bavuga ni ikibazo kijanye no kwivuza mu gihe bakeneye umuganga. Bavuga ko atamavurira abegereye ahari bashobora kwitabaza. Basaba leta ko yobaronsa uburaro bwiza nkuko yari yabibasezeraniye na rijya igihe c'imvura kigiye gusongera isibe aho hari n'abarara hanze kubera mu mahema habahuzuye. Bavuga ko atayandi miko bafise yo kwigwana ko kuko ibyabo babisize aho bahora baba.
Leta udufashe katuho buraro budukwe nkuko yari yabidusezeraniye yatwemeye ko bagiye kuduburaro bwiza.
Ijwi rya Amerika ryarondeye abakora mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo gushigikirana kugira ngo batubwire ico bakiriko kirakogwa kuri abo begeranirijwe muri site ya Matyazo iri muri komine Mubimbi intara ya Bujumbura. Ijwi de Fosse Majambere umuvugizi w'ubwo bushikiranganje kuri mikro z'abakunzi bacu aremeza ko hari byinshi abo bateshe izabo babura birimo n'ubuvuzi budashemeye.
Hariho abaganga bagenda ari umuntu yumva atameze neza ku murango akabivuga akabonana n'abaganga bakamwumviriza bakamuraba. Nibyo haracari ikibazo ko bataharara murumva nyine ko ari clinique mobile.
Il de Fosse Majambere asaba abo banyagihugu kwihangana bakagerageza kwegera abandi banyagihugu bahaba bo mu kibano bakabafasha kuhamenyera. Amenyesha ko leta yitwararitse ibibazo bafise birimo byo gufungura neza ibijanye n'isuku kuronswa ubwiherero bwiza uburaro bwiza ibijanye no kwivuza n'ibindi ko leta iri kirabitunganya. Iyo miryango irenga igihumbi igizwe n'abagabo abakenyezi n'abana iba muri site ya Matyazo ikaba yose iba mu mahema kubashoboye kuzironka nk'uko babitwiganiye. N'amazu aratangura kubakwa muri iyo site. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.